Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa mbere itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese.
Ibye umwana yasanze muhinde acaraza rero ambwira ngo parete umutemeye umwana ngenda gukubite amajambo menshi kundi muhimbiri bo acarankubita.
Uwo ni Nihori Mbere Dieudonné umwigisha yakubiswe n'umuvyeyi w'umunyeshure waho yigisha. Ni mu kanya gato tugiye kubashikiriza kandi amakuru yerekeye abayobozi mu gisata cy'ubutungane bagirizwa ibiturire birukanywe. Mugume ku maradio yanyu. Abantu 17 ni bo bamaze kwirukanwa mu gisata cy'ubutungane bagirizwa amakosa atandukanye harimo kuryibiturire. Muri abo birukanywe harimo abacamanza n'abanditsi bimanza. Ibi biharuro vyatanzwe mu kiganiro abo mu gisata ciringanizwa ry'ubutungane bahaye abamenyesha makuru. Inkuru ya Fidelite Ishatse.
Ubushikiranganji bw'ubutungane bwijukiye ingendo yo guhana abatagendera ibanga ry'umwuga bakora. Nesto Kayobera umuyobozi w'igisata cy'ingenzi ry'ubutungane mu Burundi amenyesha ko abantu 17 birukanwe kubera ibyo bitandukanye bagira.
Abana bafunzwe ibyaha bitandukanye ibyo bituro n'ibindi hanyuma barasezerewe burundu. Iteko rivuga yuko umaze gufungwa amezi abiri umushamanza uja hejuru ntunagaruka. Hari abagira ibiturire hari abagiye bahindura imanza zaciwe cyo cya dispositif ugasanga watsinze yatsinzwe hari abagiye bakure impapuro zimwe zimwe mu madosiye turazi ko abagira ibiturire nabo nyine barimo.
Ubuyobozi bw'iringanizo gisa cy'ubutungane mu Burundi bwamenyesheje kandi ko hariho urutonde rw'abacamanza batakironswa agahembo kubera ko ubushinjanye bw'ubutungane bafata nk'abataye akazi.
Bavuze n'abandi bacamanza 23, 17 b'amasentare makuru n'abandi 6 b'amasentare matonyi bataye akazi. Abataye akazi rero bamwe bataye akazi ku muzi tazi hari n'abo tutazi iyo bari hari n'abo twumvise ku maradiyo ibyo byose binyuranye n'itegeko ry'abacamanza. Abo rero bataye akazi ku muzi tutazi nabo bashashijwe mu cyo twita disciplinary office ni ukuvuga acamera nk'umuntu agiye ahantu kugira ngo aruhuke imishahara yabo yose yarahagaze.
Naho ubuyobozi bw'igisata cy'ingenzo ry'ubutungane bumenyesha ko ubutungane batanguye ingendo yo guhana impinga iracyari ndende kubera ko Kayobera Nestor aramutswa ubwo buyobozi wenge n'ubwo yemerera ko umushinjanyo bw'ubutungane hakiriho utunenge tutari duke.
Muri iyi minsi iheze ndetse no muri iyi minsi nyine tumaze tubona abacamanza bamwe bamaze kuyibagiza akarangamutima kabo gateza kubaranga mu kazi kabo ka minsi yose nk'uko biteganijwe mu itegeko rigenga abacamanza ndetse no mu gitabo kigenga agateka n'indero na disipline y'abacamanza.
Ubutungane mu Burundi kamwe mutunenge tugugarije kajaye n'igiturire nkuko vyemejwe n'urongorwa bushikiranganje Aime Laurentine Kanyana mu ntango z'umwaka turimwo aho yagabisha abacamanza bagiye ibiturire ko buca bashengezwa. Urongoye igisata cy'ingenzo cy'ubutungane mu Burundi abamenyesha makuru bamugije igiti gica abacamanza amaze guhanwa bagirizwa igiturire kuvaho umushikiranganje abagabishirije mu nyishu Nestor Kayobera yatanze nta gitigiri nyezina yavuze.
Bwe witwe kroje gufata ni nk'umusambanye kuva kiya bivuze ibitegiri bimwe bihari tuvuze tubimenya babituzaniye ayo cyatu zishosho turavuze nk'abacamanza bamwe mu rutana amadosiye yabo ariko arako ari muri parke turavuze n'abandi samwe bamwe tuvuze ngaha ibujumbura amadosiye yabo ari muri anticorruption
nayo kubacamanza badohoka ukaranga mutima k'umwuga wabo kwe gitsure rimwe na rimwe babatewe n'abakurira ivyo mu buyobozi buraba ibyiringanizwa by'igisa cy'ubutungane bavyamira kure bakavuga ko bitabaho. Ibujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse aho ibujumbura. Tuje mu ntara ya Gitega naho hari umwigisha yigisha ku ishuri ryisumbuye ryitiriwe Umweranda Tereza mu gisagara cya Gitega yarayakubiswe asanzwe muhiriwe. Wamukubise n'umuvyeyi w'umwana w'umukobwa yiga ku ishuri yigisha ko ico yamuhoye ngo yatumye umukobwa wiwe ayoberwa mu ishuri. Inkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Nihori Mbere Dieudonné umwisha avuga ko yakubiswe amenyesha ko wamukubise yamusanze muhiriwe aha ba muri karitsenya Bututsi hari mu kazangazanga kuno w'Imana aho twamusanze imbere y'inyubakwa ikoreramo ibiro vya province yarafise bande ukuboko kw'ibubamfu kuguru kw'iburyo naho ku murundi haboneka uruguma biboneka ko yakubiswe witwa Pauline Imana irakiza niwe yagirizwa gukubita no mwigisha amuriza ko yoba yarayobeje umwana wiwe mukobwa niho ari imbere Dieu Donné aratubwira uko vyagenze
ejo naraye nkubiswe ndi mu mujyango basanze muhira hanyuma umuvyeyi w'umwana yasanze muhira acaraza rero ambwira ngo twarahe tumutemeye umwana ngenda gukubite amajambo menshi kundi muhimbiri bo acarankubita ndagira ntamubona na ibanze ngaha no hakumurundi narakomeretse aha yankutise amaboko n'imigere hanyuma mu nyuma aratora amabuye nuko rero uburera bari muturagiramiwe urumva biragoye ngo banyeshuri bayobewe inzi nyine bitakugenda n'umugore yarakubiswe abarabana bakuma induru abantu bashwa baduka bayobwe mu mubano rukristo barabibona umve no muri mu butungane ndafise convocation
Maria Tau Michel aserukishira hamwe rihuza bigisha bo mu mashuri yisumbuye kona pesi mu ntara ya Gitega avuga ko baguye mu gahundwe aho bumviye ayo makuru yikubitwa jya mugenzi wabo
byakire nabi cyane kuko kugira ngo umwigisha kubitwe akandi akubitwa n'umubyeyi umubyeyi w'umwana azira ngo umwana yayobewe icyo ni ibintu bitumvikana kuko kuva kera mu by'ukuri umwana ariko ariga ariga kamenya canke bikamugora akayobwa byinshi kuko byamye bigenda mugabo nta umugisha ntacha kubitwa kandi kuko umugisha mu by'ukuri si we yigira umunyeshuri umunyeshuri ariho gero yiga umugisha ramwigisha gusa bisigaye hanyuma akamubaza kubya mwigishije abimenya arabimenya bimunane biramunane niko byamye ibyadutse rero ubone byo twebwe tutumva ahubwo natwebwe twabwiye mu gahundwe twebwe aratubabaje kandi ahubwo byongera dutera n'ubwoba kuko uwo akubiswe no munsi hejo hazo kwitwa wundi niyo makenga dufise bumenye ntibufatira ku gitsure bufatira ku bushobozi umunyeshuri afise naye handi umunyeshuri agiye gutera ubwoba canke akabishira ku muvyeyi we kugira ngo atere ubwoba ngo amenye ivyigwa nta vyigwa bari kuramya kandi ko baragahombo cyane no kugihugu kuko ejo ne byagenda gucyo hazo hagira abigisha bagira ubwoba baze barareka abanyeshuri ngo batoye ivyigwa kandi batabitoye usange je igihugu kirimo abantu bibigugu gose byateye ubwoba
Maria Tabu abandanya atera intega abo basangiye umwuga kubandanya akazi kabo atabwoba
naho bimeze gucyo nka twebwe muri ishirahamwe ry'abigisha mu mashuri yisumbuye twebwe ibyo ntibishobora kudutera ubwoba kandi duhanura abigisha ko batwagwa n'ubwoba ngo bahave baza barahamanota abanyeshuri batabitoye dushaka bagume ku mwuga wabo kandi uwo mwuga bawukore nk'uko usanzwe ukogwa umunyeshuri yamenye ibyigwa amenye yabiyobewe naho nuko nyine kubigenda ko byamye bigenda kuko twebwe dushaka yuko igihugu kibamwa mu rwaruka ruciye ubwenge kuko nabazohava bateza imbere igihugu mu imbere igihugu gitwaza imbere n'abantu baciye ubwenge
Apollinaire Imana irakiza yagirizwa gukubitwa umwigisha avuga ko icyo bapfa ni umwigisha ataho bihuriye niyobegwa ry'uwo mwana we w'umukobwa
je dufitaniye amatati y'amafaranga amperanye nariko ndamwishuza ko yontunganiriza
ariko uremera yuko mwashiranye mu maboko
niyashaka kwitwara nzitaba
mwomenya ko oyagirizwa kubagura umwigisha ari cegera cy'umukuru wa karitsiye Nyabututsi iri mu gisagara ca Gitega umwigisha yakubiswe yituye ubutungane mu gatondo kuno munsi wa mbere umushikiriza manza yaciye yandika convocation kugira ngo ubutungane bukora akazi kabwo Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
kuba twumva tariki 13 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izaba yuzuye ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahemberiye ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi
abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
Radio y'u Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize
ese imyaka 20 itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya makuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha
naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Kwinguruza uva mu ntara ya Kirundo uje mu zindi ntara mu gihugu ntivyoroshe. Abunguruza abantu n'imiduga bavuga ko hakora imiduga mike kubera ubukene bw'ibitoro. Ingaruka mbi ni nyinshi ku buzima bw'abanyagihugu kuko itiki ryo kwiyunguruza uva mu Kirundo uje Ingozi canke Muyinga ryavuye ku mafaranga 400 rija kuri 500. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Kwiyunguruza n'imiduga uva mu ntara ya Kirundo ugana ibindi bice by'igihugu ntivyoroshe. Ku gitoro cy'imiduga yunguruza abantu kiri mu gisagara cya Kirundo, abantu barindiriye ikibunguruza ntibagabanuka. Vyatanguye kugaragara cyane mu mpera z'indwi heze. Imyidogo yari myinshi kuba twasanze bategereye imiduga ku gitoro cyo mu gisagara cya Kirundo hari imbere y'umutaga kuri uwa mbere.
Twazindukiye ngaha kuva mu gatondo ka kare ariko twabuze ukuntu dushobora gushika Ingozi yo tuje kubera abantu ni benshi ariko imiduga ntayo niyije kubera turi benshi ducusanga tudashobora gukwigwamo. Nkubu je ngaha nashitse sizere ariko raba ndacari ngaha.
Impamvu nabo natugira nyine kuva mu gatondo hasize ina nusura ngetse hano ariko nayo amasandi kari hano nyene. Ubu ndibaza saa tanu ziriko zirabura iminota mikenya.
Ikena niduzwa gitoro nivyo abanyagihugu bavuga ko biriko bibagira ko ingaruka mbi nyinshi. Iya mbere ni duzwa gitike yo kuyunguruza nkuko babibwiye ijwi rya Amerika.
Ko naje hudapfa mu kindo nduga Ingozi ahantu bita mu gatobo itinyandi habere 300 ariko bakabanye 500. Ko yo numva ari kikindende cyane. Hamwe rero batwa kama tukazabutse gitoro batarusha menshi nyene kubusa ndo akisanganiwe. Kibaza batubwira niko batwa kigitoro cyabuze tubica twose aba niko gitoro cyoboneka. Uko mu byukuri nkubu nkaje nkiyo naje nturuka niho ravana ngasubirayo kigira kabiri kandi. Hamwe rero mu kiruru ntacu tinde hafise biragenda gute. Ko nyine icyo twose aba niko gitoro cyoboneka kombe bicuro bikazimbuka abafata ingendo kazibandanya.
Pisa umwana hoho ntibakwemerera yukujamo. Bakubwira ati ntidutwara abafise abantu kacusanga rero bakakubwira ngo murihire. Ugasanga nawe witegekanije agatike kawe nyene ukacusangura gumye ngaha.
Abashoferi bakora akazi ko kunguruza abantu bavuga ko imodoka zimwe zitariko zirakora kubera kubura igitoro. Bavuga ko niyo kije ku masitasiyo kimara umwanya urumerumara cinshi kikabuganizwa mu majerikani ari naco bahava bagura ku giciro cy'umurengera ku isoko ya Magendu.
Badashobora kuboneka ko atagitoro zifise. Aba zifise igitoro ariko bazihari. Umara afise igitoro cya Magendu. Cyo bituma atamuri bazihari be.
Ubure hariho imodoka twavuga ko zicaye.
Nyinshi rwose ngorani hari nuko umushoferi atemera gutora amakenyi kandi atwara abantu bakeye n'umuntu umuciye bitanu kuyari hamwe ngo ni ngorane bimubwiye navyumva
iyo kije kigata ku sitasiyibwe kije ku sitasiyibwe kigata baza bakipoma mabido banyuma mu mabido da baba de mabido kigata kihera kigata kizaga bakacha bakigurisha ibihumbi bitatu muntu uyu modoka zo kugwesha kuri bitatu kigata bituma bitabworohera batayumva menga yoze mu mukiriye umukiriye nawe agashobona ayo mahame ntayo yoronka bigacha ubura kandi bazikenye bamwe bagahagarika
kukaba nkako igitoro cya risasi cyari cyabonetse kuva ku mugoroba wo kuri uwo w'Imana. Sitasiyo imwe kuri zine ziri mu gisagara cya Kirundo niyo yari gifise. Iyamara umurongo w'imodoka n'amapikipiki zari zigitondeye kuri uwo wa mbere ntizakwiwe. Icyo abari bagitondeye bashimye nuko igipolisi cyagwanije amajerikani aca ku ruhande akuzuzwa igitoro gihindukira kikabagurishwa ko kuri Magendu.
Cyabonetse kirahari ariko kiratangwa neza bashyize abapolisi barinda kugira bagitangwe neza.
Naho habonetse akajagari bajarabitungayo dushira ku murongo ubundi iyo badahari banywesha mu kajagari mwose akaza yinjira atagiye ku murongo ahubwo umunsi wose kiza kiraboneka byaba nk'akarusho ubona nk'ubu kiri hano honyine buri modoka ari zihari n'amamoto abo twaronka twese nicyo dukwira igihari umubaga baje kugira ngo bose barombe baze gukwigwa kugira ngo umwe wese ampere depanaje umushikane yagiye
batanga ikinga na gute ku modoka ku moto
moto ni 200 modoka ari 50
ubwacu nk'uko abo bashoferi bayivuga twashoboye kwibonera icegera cha komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo ahagarikiye umutekano waho hariko haratangwa igitoro cya risasi. Vyaboneka ko abashoboye kuzinduka bakagitondera bakironse mu mutekano. Ku masitasiyo twasanze abakozi banywesha batubwiye ko ikibazo cy'ikena cy'ibitoro cobazwa bashebuja basigura ko barindira ko bakibarungikira gusa kugira nabo bagicuruze. Twabandanirije ku biro by'intara ya Kirundo kugira tumenye uko abajejwe intwaro babona ico kibazo. yaba buramatari w'intara ya Kirundo canke umuhanuzi wiwe ajejwe ivy'ubutunzi siho twabasanze abakozi twasanze batumenyesheje ko bafatiriwe n'ingendo z'akazi mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye maca kubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika barabonye kwiyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwe rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cabaye urubuga rw'ivyimviro vya bose mu myaka 20 heze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho muturero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka. Ibiganiro vy'amahoro hagati y'abarundi bizobandanya ejo kwa kabiri yarusha muri Tanzania. Kuva bitanguye kugeza ubu nta kiboneka birashika ko mbe n'igiki coba gituma bidatera intambwe. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yatumiye Patrick Nduwimana aho we n'abanyagihugu bagira ico babivuze ko. Patrick Nduwimana n'umuyobozi wa Radio Bonesha, hakaba kandi umukuru wa ABR urunani rw'amaradio mu Burundi. Tubatega amatwi.
Ibiganiro ko ndabibona mu Burundi kahise ku mugambi w'amahoro byarerekanye yuko ibiganiro mu ntango byama bigona. Binyibutsa igihe Perezida Buyoya yari afise ibibazo na leta yiwe, hariho imigwi myinshi igwanya leta yiwe harimo CNDD-FDD, FNL n'ibindi mike myinshi. Icyo gihe warabona yuko leta yiwe yagerageza gukwega amaguru mbere yuko kujya mu biganiro ikavuga yuko hari abidashaka ko bivugana, igasinya amasezerano na bamwe abandi ikabakumira ikanagira iki bagiriza ibita yuko ari abantu bafite ibyiyumviro by'ihonyabwoko abo ba CNDD-FDD n'aba FNL bahungabanya umutekano. Ubiravye rero icyo gihe abahuza nibo bahagurutse, aha mvuga umuhuza nyakwigendera Julius Kambarage Nyerere, mu nyuma asubirizwa na nyakwigendera uhuza Nelson Mandela, nibo bati bashyiramo ingufu kugira ngo basunike ibiganiro leta ya Buyoya y'icyo gihe yemera kuganira n'abantu bafitaniye amatati, ni kuvuga abo no kwita key players, les acteurs clés. Urabona rero n'ubu inyifato ya leta ya Nkurunziza nico kimwe n'igihe cya Buyoya, nabo nyine nabo uko bari kubaradadaza bavuga bati ngomba kuvugana n'aba abasinda bakeneye, nuko nyene intango ya mimeze uko, ariko nibaza ko bukebuke bitero bikadadanuka cyane cyane bivanye n'ingene umuhuza byifatamo, bivanye n'ingene abakuru b'akarere, kuko ikibazo ubu kiri mu minwe ya East African Community. Ingene babyifatamo.
Ariko se kuri wowe n'abandi mubikurikiranira hafi, mwebwe musanga biterwa n'iki? Leta ibishaka kugumana ubutegetsi cyangwa se hari izindi mpamvu mwebwe mubona?
Ahanini rihagaze kuri leta, kuko dufashe nka leta ya Nkurunziza uravye ukuntu kuva igihugu kigiye mu ngorane, kuvaho nuko abantu badakunda kubivuga, ikibazo cyabaye manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza, uravye ukuntu habaye impari kuva mbere bagerageza guhindura ibyizwa shingiro bikanka, mu nyuma baratora ubundi buryo bwo kugira ngo bemeze ko Nkurunziza afise uburenganzira bwo gusubira kwitoza ubwo kugira gatatu ivyakurikiye naho bisubiramo murabizi. Urumva leta ya Nkurunzi yashyizemo ingufu nyinshi kugira ngo igume ku butegetsi, irakoresha amatora ku ngufu atabahiganwa nyabo barimo. Uburyo byagenze murabizi, ingene abantu bagiye barakoramo akarenge, abarorezi icyo bari bari imigambi ntiyabyitabye. Urumva rero kugira barekure baramaze gukoresha ingufu nyinshi biragoye. Iki gituma rero wumvise n'amatangazo asohogwa ubu n'umugambwe uri ku butegetsi bavuga bati Arusha, ubu bayita ngo ni Arusha ya kabiri, ngo ntayo bakeneye kuko ngo ni Arusha y'amagaburanyama. Urumva mu Kirundi amagaburanyama ni ukuvuga partage de pouvoir. Muri icyo gihe rero CNDD-FDD ni ukuvuga umugambwe uri ku butegetsi na leta irongowe na Nkurunziza. Kugira rero uyu munsi bumvishe yuko hashobora kuba partage de pouvoir, kandi bobo bemanga yuko bariho ku mategeko, abandi bati muriho ku mategeko, ahubwo mwarahonyanze igizwa shingiro, mwarahonyanze amasezerano y'Arusha. Abo rero ndiko navugana abamugwanya ni CNRD, ni bariya ba societe civile bateranya n'ikiringo cya gatatu ciwe. Urumva naho bihagarara ni impande imwe, ahanini kuri leta ivuga ati oya, jewe sinemera mwege sitarede sindabemera kuko daire mwe mwitwa abaputiste, mwitwa abateroriste. Urumva naho rero bihagaze ni kugumya ubutegetsi biciye mu nzira zose.
Ariko na CNRD iravuga iti batadutumiye Nkurunani ntabwo natwe tuzabijyamo ibintu bizakomeza bizambe, ntabwo dushaka ko batumira umuntu umwe utugize. Ibyo ngibyo byo mubibona mute, mubisobanura mute?
Niyo irashobora kuba intambara kuko urumva impande zibiri zegwa n'amatati zidadaje, ibintu birahagarara ntibitere imbere. Ariko nuko ntaramenya amakuru y'imvaho abazokwitaba ejo ibiganiro, ariko amatwi asumira umuhuza yoba yashimye gutumira abo muri sinarebe. Ntibagende nka sinarede mugabo bagende umumwe ku giti ciwe. Sinarede ntiturumva ayihagaze shikubu kuko bo bavuga yuko batumira nk'umugwi umwe. Ubwo rero ngiya ngo tuzoronka amakuru y'imvaho tumenye yuko sinarede yemeye ikagondozwa ikagenda, no kuvuga novuga individuellement atari nka entité,
umuntu ku muntu atari urunane atari umugwi
atari ibice.
Patrick, hari abantu bategereje kugira ngo mwiganirire. Bernard, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uratangaza iki ikibazo cyawe?
Mbanze kubashima cyane kuba kunyakiriye.
Yego.
Noneho mfite akabazo nashaka kubaza umutumire. Haba ku mashaka ariyo podisa yari muri SNARED cyangwa yari kerekipare kuri SNARED yose avuga agenda avuga ibibazo bibiri. Avuga yuko ikibazo cya mbere kuganira ko ari twaziyeme manda, ama icya kabiri ari kugarukana amahoro. Noneho ku ruhande rwa Nkurunziza nabo bavuga yuko ikibazo cya manda cyarangiye, eske nashambaze umunuzenya umutumire arabona yuko ibyo bibazo bibiri baza iyo ayo mashaka ariyo pozi azagenda kuganira ko Nkurunziza atabwa atabyemeye, hari icyo hari umusabo n'ibiganiro bizatanga. Iyo ku ruhande rwanda n'umenga haracyahiye nzitizi kuko hayo bintu byinshi batari kumvikana. Murakoze kwazo kanyina ko nari mfite.
Bernard, urakoze nawe. Niyonzima nawe ari Bujumbura. Niyonzima, wiriwe?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe?
Yego, murakoze kudomoro. Hanyuma jewe na je ndemeranya n'abari kubaravuga yuko abo bose bagiye baratumirwa ku ruhande rwa opozisiyo biciye mu migambi ko bitaba ubwo butumire, kandi uri kurabiraba nivyo kuko namba bazogenda baserukira abanyagihugu bo nyene batiserukiye byoba byumvikana kuko ibibazo bazoshikiriza nivyo n'iryo jambo niyo SNARED yoshikirije ivyo naje ndemeranye navyo. Ariko ndafise akabazo kamwe nashobora kubaza umutumire. Nkavuga ati none umuhuza ese murabona yuko yoba afise indugu zikwiye zo gushobora gukongeka canke kwemeza uruhande n'urundi kugira bashobore gushika mu biganiro atacu basaba bose bafise bari bene kiribure bose.
Urakoze Niyonzima. Duhamagare na Jean Paul na wari Bujumbura. Jean Paul, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje ningene bagiye baratumira abo muri opozisiyo. Niba iyo byari kuba ziza babatumiye nk'urwego SNARED, kubera yuko iyo babatumira nka sinarede bogenda bavuga ati uyo niwe twatumye ijambo aja kutuvugira uku ariko batubatumye imigwe imigwe kwabaye kubacamwo kubiri siniba canke utoba ari umutego wa leta washatse gutegwa kubera leta ikeneye uwo bagani siyitumira niyo nayo iri mu baburanyi mu bandi nagira mbaze umutumire wewe kamuhinga yofashe iki kugira bose bagende bari ku meza imwe y'ibiganiro bagenda bari ku ijambo rimwe tugira amahoro
ye Jean Paul urakoze
murakoze namwe
ndashimira abatumire ku bibazo babajije ubundi mu bitanzwe iyo hari amatati niko bigenda urumva hari impande zibiri uruhande rumwe ni leta n'abayishyigikiye urundi ruhande ni opposition ukuvuga opposition izwi cyane ni sinarede hari n'abandi mugabo batari ni sinarede bari muri opposition urumva intandaro ya byose ni impari zabaye ku bijyanye n'uko Nkurunziza afite uburenganzira bwo gusura kwitoza cyane atagafite urumva opposition ivuga iti manda ya gatatu siyo kuko yarahonyanze abarusha yarahonyanze igizwa shingiro abo kwa Nkurunziza bati eka ibya manda nimusubire no kubivuga kuko n'amatora twarayagiyemo ubu leta iriho ni leta yatowe n'abanyagihugu urumva ni impande zibiri umwe mu wese ahagaze kuri position yiwe icyo no kuvuga jewe mpagaze ngahati ndahava uwundi ati mpagaze ngahati ndahava aho rero niho haca haza rero uruhara rw'umuhuza umuhuza rero ntiyavuga ati none uri ko ahagaze ngaha uwundi nawe akaba ahagaze ngaha mbega ni iki cyotuma umwe wese arekure kugira ngo bahurire hagati na hagati ku neza y'amahoro y'Abarundi n'Uburundi aho niho rero haca haba role y'umuhuza kandi uravye nk'itangazo nabonye ibiro by'umuhuza byasohoye cyanke ibiro by'ijya bya East African Secretariat baravuze yuko mu biganiro umuhuza yagiranye n'impande zitandukanye abo yagiye arabonana mu nyuma ya biriya biganiro biheruka mu kwezi kwa gatanu hari ibibazo yabonye byaguma bigaruka bishyirwa imbere na bamwe n'abandi muri iryo tangazo icyo nabonye baravugamo Arusha kubahiriza amasezerano ya Arusha n'ibyizwa shingiro hanyuma hakaza umutekano hakaza iby'ubutunzi hakaza demokrasi urumva dusubiye muri Arusha
kandi ibyo ari byararangiye
dusubiye muri Arusha niho nakubwiye nti buriya amasezerano ya Arusha yari yaratanze inzira zose zishoboka z'ingene ibibazo bishobora kukwaduka ingene bitorega inyishu ubwo rero nimba azoba ari agenda bose bavuze ati Arusha tugomba kuyubahiriza n'ibyizwa shingiro tugomba kubyubahiriza bakagendera kuri ibyo ndabona yuko umwe wese ku ruhande rwiwe azobona inyishu mugabo rero hakaba kudadaza kugira bakubwiye ndi umuntu amaze kugera ku butegetsi nk'uko tubibona uyu munsi leta ya Nkurunziza bakubwira bati amatora yaraheze ubu mwitegurire 2020 bakagomba bahagaze ngaho Arusha bakayishyira iruhande ibyizwa shingiro bati nimusubiremo kubera sentare yoherezwa ibyizwa shingiro yamaze guca urubanza aho bizoba bigoranye mugabo bose bemeranya ati reka dutsimbatarire kuri Arusha mbega Arusha yavuga iki n'umuhuza bafashe ariko rero n'umuhuza buriya arafashwa mugabo genda afite icyizere kuko nyakubahwa Mkapa buriya igihe hari ibiganiro by'i Arusha yari umukuru w'igihugu cya Tanzania hariho byinshi azi byapfundikiwe Arusha ubwo rero ngira ngo azobibibutsa ntiyabibibutsa kiraba ngaha mwaratiriganye aha mwaratiriganye aha no gukosora mushyire imbere neza y'abanyagihugu mugabo rero hakenewe rimwe nakubwira nti ikibazo kiri mu karere kuvuga East African Community arakeneye ubufasha bw'abakuru b'ibihugu by'aka karere
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC aha ni naho duherereje ibiganiro n'amakuru tubateguriye kuri ino saha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka tubibutse ko site yacu ya internet ari www.radioyacu.voa.com tubibutse kandi ko turi kuri Facebook Twitter na WhatsApp Facebook na Twitter adresi yacu ni VOA Radio Yacu.
WhatsApp nayo ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Mwakoze.